Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radio Svizzera America mkirundi rimakinya rwanda mu Burundi mu 1.5 migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com umwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. I'm going to go to America.
Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR bizobandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimo n'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi amakarata ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye nakahe karusha ayo makarata mashasha azozana na cyane cyane ku bakiri bato mu gihe havugwa ikibazo cy'ubushomeri bukomeye muri uwo mugwi makandi y'impunzi z'abarundi mu Rwanda ku buryo n'abarangije za kaminuza bavugwa ko bataronka akazi Tekaya mara tubanze dutega matwi umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda atubwire kuvyerekeye ayo makarata mashasha ndangampunzi
Ikarata ndangampunzi zahawe impunzi zahungiye mu bisagara cyane cyane Kigali nta nahamwe zitandukaniye ni karata ndangamuntu y'umunyarwanda sanswe gusa impunzi iriko ikimenyetso cishamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR n'urudome R gwerekana ko nyene kuyitunga ari impunzi aho indangamuntu y'u Rwanda ikoreshwa ni naho iyo karata ndangampunzi ikoreshwa abazihawe nka bose na barundi hamwe n'abakongomani bake abaronse izo karata barashima aba barimo waramaze gufatwa kuko atavyangombwa afise
zasohotse ntahari nagiye mu ntara karakana rindimwo ejo ndi naje kuwa kabiri barambwiye ati gahunda ni kuwa gatanu saa tatu navuga ntibuca ntihagere uwo munsi ubwere numva nishimye cyane kuba ndakabonye iyo urimo uragenda hano mu gihugu bakakugira aho hari imikwabo bakakoza bya ngombwa ubaye ukafite bizaba ari byiza cyane kuruca bagiye bamfata kuko njyewe nkora ibiraka ngo ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iya study bayibone bakavuga ati umushinga ntahe ati komereza ni byiza akanako dushimye ko kabikika neza nk'uko kabikika kurusha kiriya gipapuro kinini cyane rwose niyo ngize ikibazo njya baranyije telefone mu minsi yashize nza guswapisha nkoresheje iki gipapuro kinini
cyaje ndi yumva ibintu niyumva ibyishimo birindenze kubera kuba ntafite hide byantera imbogamizi bya tayari kubera nagira ikibazo najya gushaka akazi cyangwa bakanyaka icyangombwa kandi numva ko na mitiweli ibyo bijyanye ndayifite igiye kumfasha bya hatari n'iki gihugu cy'u Rwanda ufite ihaidi biragufasha cyane kuba gukora serivisi nk'iz'abandi ushobora gukora serivisi nk'umunyarwanda byo byose
impunzi zahungiye mu bisagara ziheruka guhabwa ni karata ya mitiweli inomero ya mitiweli yahujwe niyo karata ndangampunzi kuba kwije imyaka 16 yo kuyihabwa ukiswe n'amagara atwara iyo karata ndangampunzi kwa muganga gusa nk'umunyarwanda wese ni kimwe muri byinshi uyu musore ashima ko iyo karata yaronse igiye kumufasha
iradufasha gusumba urupapuro ikora batubwiye kwikora byose donc irimo mituere dushobora kuyikoresha muri banke mu kugura ama sim card ibintu byose bikorwa na ID nk'abandi bose izo kimfasha kuko ubwa mbere twahora badusaba ibyangombwa tukerekana impapuro navyo ntivyatworohereza cyane cyane kubajejwe umutekano kubera bari bazi ngo abantu bose b'impunzi baramaze kuronka izi ID
ngomba kuje ko bibika nabonye agafaranga
yamara naho biruko harabatisanze ku ntonde kuko ID zabo zitarakogwa basiguriye bitumbuye ko amazina yabo ashobora kuba yanditswe nabi abane nabo bakaba batarafotogwa mu buhinga bwa none bashizwe ku rutonde rwabo basabwa kurindira kugira ngo izabo zizokogwe uwo mukongomani yari yazanye umugore n'umwana aheruka kuvuka yahuye n'ico kibazo ko umwana wiwe atarafotogwa
kimikwa na shida ya mtoto na mke wangu njoo ni walikuwa wajapata bado ID
Ati nani mfite kibazo cy'umugore n'umwana batararonka ID umwana ntaraja ku rutonde muri HSR wabo ntunze n'ifoto yiwe ntirajayo byatumye ntaronka ID ya madamu rero gusa bansigura ingene bikogwa naho nzo kwitura tuzogaruka ifise akamaro gakomeye cyane kuko ngaha mu Rwanda hari n'igihe uburakazi canke service kanaka kuko ata ID nico gituma nifuza kuyironka cyane nzogaruka nina kwiza ibyo bantumye
narudia kabisa
komite y'impunzi ihamagarira abamaze kuronswa izo karata ko bozibika neza bakanazitwaza kugira ngo bazerekane iyo bazisabwe haba mu ibarabara canke ahandi Patrice Ntadohoka atwara iyo komite avuga hari n'abandi barundi hafi 300 bashaka batarashakirwa kuko bahunze vuba abahamagarira kuja kwiyandikisha ku biro bikuru bya HSR kugira ngo niha barusanse umavuba rw'abashasha nabo bazoshigwemo
mbonye kanyagutera kandi munzi cyari yandikisha ko minisi bagazandika ko tuzaja kwiyandikisha bwa mbere hoho kuri HSR inyarutaramu kugira bamenye igitigiri ko mwarabonye aho duheruka haje munzi nyinshi birango baheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kwiyandikisha no kuvuga ariko n'abafite abantu batonye batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonyine kizoba iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut kandi bashobora kuvugwa nta kamanda bateye kandi bavyumva ko nibumva dutanguye kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gucyo bashobora kuja muri systeme bavuga
kubera batarazironka bakiri benshi HSR no Rwanda bafashe ingingo ko zizohora zitangwa kabiri mu kwezi ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi hame no kundwa igira gatatu ku wa gatanu nyene abenshi batarazironswa na barundi kuko ari nabo mpunzi nyinshi ziba mu bisagara barenga gato 115,000 pye Clavini Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turagushimiye TKV kuri iyo nkuru twatumiye rero Jean Bosco kubishatse ayo impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda mutumire ndakuramukije
aho
enda baramukije
ndabaramukije natwe
ego
hano ni mu kambi ya Mahama
ego makarata mashasha ndanga muntu Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe HSR byahaye abarundi impunzi z'abarundi n'abakongomani n'ababa mu bisagara gusa uko ndavyumva
yego kugeza ubu nabo mu gisagara
ntitubumva neza wakwigira hirya ntitubumva neza biracikagurika ntitubumva neza
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HSR bizobandanya gutanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu bisagara n'iz'abakongomani turi kumwe n'umutumire Jean Bosco kubishatse ayoboye impunzi z'abarundi mu kambi ya Mahama mu Rwanda muratumva neza ubu
Ego ndahumva neza cyane. Sizi ko muri munyumva?
ndibaza kwibazo twariko turagira bitongera byacikagurika nariko ndabaza izo karata ndanga muntu nshasha leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe hase bizobandanya guha impunzi z'abarundi n'abakongomani baba nariko ndabaza nabo mu bisagara gusa
oya nibaza yuko bage uno munsi bageze hano mu nkambi iwacu ya Mahama nawe nyene baratanguye ikintu cha verification biraza yuko bari ko rafotora mu mitiza nabo nyene twese tuzozironka
ako kamaro kayo makarata ndanga muntu mu nkuru y'umenyesha makuru wacu atereka bene yo nkuru yari kavuga ko zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye mwoshobora kubisegura kurusha uburyo zishobora gukoreshwamo
ego cyane twamye kuva mu mbere dusaba yuko twaronga natwe amakarite ndangamunzi kuko ari ndangamuntu nyine bene igihugu nyine abanyagihugu basanzwe arabino ariko tugenda turonga amakarite n'indangamunzi rero izo karite zizodufasha cyane kuri byinshi kuko dusanga mu kibikorwa usanga umunyagihugu akoresha kuri ndangamuntu nka byinshi usanga niyo karite ndangamunzi usanga aricyo kimwe mu bikorwa bitandukanye mu kujya kuguruza konte mu kuza rero dukora dutandukanye dukenera impapuro gukoresha izo karata kandi bikagenda neza nk'uko uno munsi tuba dusanzwe dukoresha amapuro zijya amapuro turonka z'impunzi usanga naho usanga batazemera ariko uno munsi bizamara kuboneka abanyagihugu bakaba impunzi tukaba tuzifite bizoduha kugira ngo turondere ibyo twifuza mu mpapuro ziba zikenewe
ni kuko ibyafashe umwanya ni mwe mwabisabye cyane n'icyumviro cyafashwe na leta y'u Rwanda na HCR
ni icyumviro cyafashwe na leta y'u Rwanda na HCR ariko rero ko babwiye mu nkambi zitandukanye batanguye mu gisagara cya Kigali ubwo baza mu makambi y'abakomani harama ntuzenya arabari mu za Butare n'ahandi mu ntara bagiye baracaho hose kugira ngo ari impunzi yose kenshi bagende bafashe ni nacyo gituma uno munsi tubona bari ko barahereza hano mu nkambi yacu kuko kanatinda murazi ko n'inkambi irimo abantu benshi babanza bitegurira rero natwe twasaba mu gusaba ko mwabise twashikirwa kandi twarashikiriwe
iyo karata iravuga ko ishobora gukoreshwa nko mu mabanki no kwa muganga ko ifatanye n'ikarata ya mituweli mu bidusigurira
ni karata ni ndangamunzi ariko ni karata ndangamuntu y'umunyarwanda asanzwe umunyagihugu n'umunyarwanda rero niyumvira ko mu bikorwa byose byinshi umuntu aza kugaragaza nyine nk'uko umuntu ari kugaragaza indangamuntu aga cyo yifuza gukorera rero tuvuga yuko ikarata ikora ikintu
cyane birasubiye kumera nabi sinzi ko kwigiraho gato yuko ari abantu umurongo wagenda neza reka tuze ku mirongo ya telefone dufise ntawe n'Imana uratwumva
ndabumva neza
uhamagara uriye
ndi mu nkambi ya Malawi kandi mu nkambi ya Jareka
yego ufite ikibazo ubaza umutumire y'icyumviro
naje ikibazo ndamubaza none iyo karita ndangamunzi iryo fasitire impunzi mu gihe bamwe usanga atavugira asanzwe bafite
yego reka bishure mu mwishure Jean Bosco
muhise neza niba ngo
wogerageza ukaraba ingene wo kwigira hirya ga Jean Bosco ko ntitukumva neza byasiye gucikagurika alo uratwumva ndibaza ko bitabandanya bicikagurika ndumva umenye umurongo ntumeze neza ariko arabaza ni mpawe n'Imana ari mu kambi impunzi y'abarundi muri Malawi yariko arabaza iyo karata ngo akarusho iki kizofasha ngo abantu izo mpunzi ngo na cyane cyane nyinshi zugarizwe n'ikibazo cy'ubushomeri
cyane kumbaze ndamutse ndamutse ariyo bimwe
barabye Rekabasubira baguhamagare umurongo wawe umeze nabi rekabasubira guhamagare
Yego
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangampunzi leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe hase biriko biha. Impunzi zirimo n'iz'abarundi mu Rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani n'akamaro ivyo bishobora gufasha kuri izo mpunzi mpawe n'Imana umwe mu batwumviriza yaduteye akamo abaza izo karata icyo zizofasha mu gihe avuga ko benshi muri izo mpunzi bageramiwe n'ibibazo by'ubushomeri umurongo wa telefone wari umeze nabi kumutumire ndibaza uko bimeze neza Jean Bosco uranyumva
Yego cyane turabumva turabumva ubu ndumva bimeze neza
Yego ubu nduva naje bimeze neza icyo kibazo cy'ampawe n'Imana ari karabaza kamaro ngo izo karata zizofasha mu gihe nyinshi mu mpunzi zifite ibibazo z'ubushomeri ngo nakaye
nari natangiye kuramutsa uyo mutumire mwene wacu w'umurundi ari mu ngambi icya mbere nibaza yuko iyo karata izodufasha ikintu kinini Mubyo umuntu yaje kurondera hari umuntu kumbure abari mu dukobwa dutandukanye ashobora kujya gusaba no kugura agakonte ko kushyira mu duce yaronso duhera iyo karata muri banke izofasha koroha kugira bamwakire urashobora kujya kurondera udupapuro tumwe n'utundi umuntu ashobora kuba akeneye urashobora no kuba uriko uratembera utagira ikikuranga nawe urazi ko bigoye ariko iyo karata ni karata ikenewe cyane kuko izofasha byinshi ni mbega ni karata indangamuntu urazi ko ikenerwa muri byinshi iyo karata rero kuri twebwe tw'indangamuntu ni indangamuntu ariko ishobora kudufasha muri byinshi
iravugwa n'uko ikoresha ubuhinga bwa none mu kuyikora
ego cyane ni karata ikoreshejwe mu buhinga bugezweho bwa none ni karata n'ukuri umuntu adashobora nk'azakarata ndangamuntu z'iwacu i Burundi bapfa gukora ibipapuro ni karata n'agakarata keza kandi n'ukuri udashobora kuvunagura uko ubonye ariko umuntu akabungabunga kandi kagatwara bigenze neza n'agakarata keza mu mucamake
kandi ni karata umuntu adashobora kwigana
yego udashobora gusubiramwo
yego Jimmy ari ku murongo wa telefone ne Jimmy uratwumva
Ndabumva neza cyane nyamakuru.
Jimmy uhamagaye urihe?
Magaye ndi Repubulika ndi mu Rwanda uyu masisi.
Yego, ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro shikiriza.
Ikibazo mbaza umutumire ko kwa iyo makarita bayatanga ariko tukaba dufite impungenge yuko nayo umuntu wese utavuga rimwe n'ubutegetsi bashobora kumurondera byaba bimeze bite ko Kwa makarita babariye ku buryo ntaho wakwihisha nubwo afite akamaro abantu benshi urabona nta kintu na kimwe wakora mu Rwanda udafite iyo karita ariko uyifite nabwo bashobora kugukurikirana igihe cyose utabaye urengamiyeho kuri bya burenganzira duhora tuvuga ibyo byo yakivuga yiki
reka bishyure mu mwishyure
jewe nibaza icya mbere twebwe turi mu nzi mu gihugu cyatwakiriye kandi niba bateguye kwakira kudutegurira indangampunzi nibaza yuko izo kutavuga rumwe sino bijya ko cyane ariko ikigira kabiri ni uko imbere izikaruka muko uno munsi ziriko zirategurwa iniwacu imbere ni uko babanza ari umuryango bakaraba ku mwana ageze ku myaka 16 hanyuma bakamenya niwe abageze kuronka iyo karata. Rero niyumvira yuko nta makosa yobamwo kugira ngo umuntu ayironke iyo karata, kandi nta muntu bigoye kugira ngo uje kwisubiramo hirya no hino kugira ngo kumbure wikoresha ibyo ushaka kwikoresha by'iwawe. Nicyo nyumva nakwishyura nshuti yanjye
ku murongo.
Ego ndabumva.
Evariste uri he?
Ndi Bujumbura.
Ego ikibazo cy'imviro?
Cy'imviro cyanjye mbona ari byiza, kuko mu bisanzwe hajya umuntu yamaze guhunga akava mu gihugu akajya mu kindi, ibintu usanga bimugora, ariko muga mu gihe habonetse umuntu amufasha usanga ari ibintu bimeze neza cyane, kuko biba bibonetse bikiri kimusahiriza, ntawe ureka kubishima no kubikenguruka. Ni byiza cyane, ni nk'intererano nko gushyigikira nkavuga nti ni byiza cyane, ahubwo nibarabe nyine babigire nyine ko akawo bisubiramo cyangwa yigane nk'iyo karata hamba ngo bihave bitera induru usange ari nk'akajagari bigiye mu muce byo bari byiza.
Murakoze.
Yego,
Mutumire muri ayo makarata aravuga mu kwabamaze kubamo utubazo dukeyi, yamara leta ivuga ko izoja mu buryo nk'abantu ngo babiyandikishije kuyaronka batarayaronka, bivugwa ko kumbure amazina yabo yanditswe nabi. Ku bafite izo mpungenge mubabwire iki?
Umuntu afite iyo mpungenge leta ntiyoraba neza, kubera mu bisanzwe habaye nk'ibintu nkere n'ibyo, usanga hari abantu bashaka kuyigika mu byiza, ugasanga bashaka gukoresha ibintu by'ubusuma cyangwa akajyamo ka mwana wa mama, kubera baba babona harimo akarusho. Icyo nosaba bikorana umutima w'ubwitonzi n'umutima w'urugabo, atabimitse akajagari byo bamwe niho usanga bimeze neza, aparaparo yo kuvuga ati kuwo ari uwo wandi cyangwa ugasanga hagiyemo abatabikwiye, ibyo ibyo ari byoroshye cyane, ariko hagiye nk'aho babikwiye byo bari byiza cyane.
Ego, dufite Jean Marie. Jean Marie ku murongo. Jean Marie uratwumva?
Ego ndamwumva.
Jean Marie uri he?
Nubonge mu Burundi.
Yego, ikibazo icyumviro ugishikiriza?
Ego ariko misanze kuko amakonekisiyo yabaye nabi sinabasha kumwumva neza uwo mutumire.
Yego, turiko tuvuga ku makarata mashasha ndangamuntu leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe HCR biriko bihereza impunzi ziri mu Rwanda zigizwe n'abarundi n'abakongomani, zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye.
Ego mensanze vrema je numva ico cyumviro cyo bari fiza cyane, kuko urumva birasakarusho ku buryo bashobora kumva yuko bose bagira ubwigenge nk'abenegihugu baho hantu, kuko bafite amakarata ashobora kuba baranga. Hanyuma akabazo nako nica ngira ko mbaza
yego
none ubwo babyutse bagira nyine ubwigenge bwo kubasha kuba bosohoka nk'ayo makambi bakajya gushaka akazi ngaho mu Rwanda.
Murakoze, reka bishure. Mumwishure Jean Bosco. Alo? Jean Bosco ndite mufise ku murongo wa telefone, reka turasubira tumuhamagare.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ngingo ya leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe impuzamakungu ryita impunzi HCR zasubiye gufata y'ugutanga kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi bigizwe n'amakarata ndangampunzi aho dufise umutumire Jean Bosco kwibishatse umwe mu bariko baduhamagara Jean Marie ari mu Burundi yari kabaza ngo izo karata nimba zizofasha impunzi gushobora gusohoka mu makambi ngo zikarondera akazi mu mwishura gute
ego nico ni kintu cya mbere gikuru twabonye ko izo karata zizodufasha kuko n'ubundi abakazi tajya icyangombwa kugaragaza urumva ko byari binagoye batamenye uri we ariko izo karata ufite bizogaragara neza yuko ni muri anzira nyine twavuga yuko umuntu azogenda kurondera kuko ntazoja gusaba akazi batagutaza igipapuro kimwe cyangwa ikindi ariko kuko uzo ufite indangamunzi uzo ufite ikintu kikuranga bizofasha cyane kugira ngo upiganije isoko hamwe n'abandi rero nibaza yuko biradufasha cyane kubaza bamaze kuzironga
mwibaza ko bizofata umwanya unganiki kugira ayo makarata be impunzi zose za yaronse
nibaza yuko atari giye kirekire kuko uno munsi turiko turavugana imiryango myinshi iramaze guheza kuva ku miryango 14 kumanuka shobora kuba bageze ku miryango 5 4 kumanuka n'imiryango y'umuntu umwe ndabona uno munsi kuva kwa mbere bambwe bagenda babafasha gusa icyo dushigaje n'abana bari ku mashuri ko benshi twanse kuba ku mashuri kugira ngo babanze bakore ibibazo ariko nabo nyine gushika mu ku 11 abana nibarangiza ibizami bane barimwo bakaza mu kiruhuko bazobakorera kugira ngo intangamunzi ironke hose ube ushitanye imyaka kandi afite ironka rero nibaza yuko ni vuba cyane
bazitanga. Tugaruka ku mirongo ya telefone Pascal Utiakama. Pascal uratwumva?
Abumva.
Pascal uhamagara bite?
Ibujumbura.
Yego. Ikibazo ubaze umutumire cyangwa ikimvira ushikirize.
Ahubwo ibyo bintu ndabishimiye cyane kubona abandi bahaye kubera bitubona bafasha gutembera ata muntu abinyuba kubera batubase ibintu baranga. Icyo kimwe ni uko bogira bobafata nko ku mpanza ya Tanzania nkuko yakomeza bafata ngo bagaca babirukana babarumbika ngo baze ku ngufu mu Burundi kandi nta mutekano uraboneka neza kuri bo icyo bankunze kitarashobora gukemuka
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga muyoboye ikambi impunzi ya Mahama impunzi ziri muri iyo kambi ubuzingana gute
uno munsi impunzi turiko turaba hafi 65 ariko turimo twakira ejo cyangwa hirya ejo tuzovuga 70 ko abantu turabona ko bakomeza bahunga ari benshi umutekano muke mu gihugu cyacu cy'Urundi rero uno munsi turi ku 62
yego muravuga ko hari impunzi zibandanya ziza mubona hari uburyo buhagije bwo kuzakira haba nk'uburaro n'ibindi
uburaro burahari uko bimeze kose tuzosaranganya kuko nibaza yuko igihugu cyatwakiriye na HCR bari kumwe uko baguma bakira nabo nyine barategura ingene bigenda ariko no kuri n'ahari hato twasabikaye ariko bakagira amahoro mu mutima rero turabona yuko batobura abo bashikira nihanini
ibibazo mufise muri iyo kambi byifashe gute mubibona gute
ibibazo ni nk'ibisa ni nk'iby'abandi bose uretse ko nyine umuntu aba ari mu buhungiro aba ari mu gihugu kitari rwabo abari mu gihugu nyine urumva ariyo byinshi umuntu asaba afite kandi ikindi nacyo aho turi ibintu biguma ubu tugeze mu bintu ibintu biguma biduga cyane ibiribwa ako niko kabazo tubona ariko karaba ariko ubundi ibindi bisigaye bwari ubuzima busanzwe bwari ubuzima nk'abandi bose munagenda yakira mu myaka imaze kugera 5 munagenda yakira muri byose akagerageza rero nibaza yuko nibyabuzima nyene bw'impunzi nigo turi mu kandi hose nta kidasanzwe mu buzima
haravugwa ko ari kibazo gikomeye cy'ubushomeri na cyane cyane mu bakiri bato n'abarangije amashuri na za kaminuza bavuga ko bataronka akazi bihagije byoroshe nikihe mwibaza muri ko mugerageza gufashamwo abo bakiri bato mu buryo mushobora
ego nivyo ico nico turafite abana benshi ariko baraheza amashuri yisumbuye ariho abariko baheza kaminuza nivyo ariko ikintu cya mbere twari dufite ikibazo ni uko naho nyine numva nta byangombwa bigaragara byari bihari nta umuntu yashaka kujya gupiganirwa amasoko ahandi icyo ni kimwe umburaho yumvise n'akazi kari bikagorana ariko rero icyo ni kimwe gishobora kuzotubera igisubizo ibindi bisigaye ni uko twosaba nyine nk'uko igihugu cyatwakiriye natwe biri kumwe nk'uko bariko bakomeza kudufasha muri byinshi kugira ngo hirya no hino aho kumva amasoko cyangwa ibikorwa bitandukanye yuko boza baradushyiriramo abana kugira ngo turabe nabo ko muri ibi bihe bagerageza kugira ngo barabe icyo bo kwifashisha mu buzima bwa minsi yose
ku byerekeye ayo mashuri no kongereza ubumenyi kuri abo bakiri bato abadashoboye kurangiriza amashuri yabo nka mu Rwanda hari uburyo mukorana na HSE kugira ngo ishobore kubaronkera nka bourse d'études
ego mu banyeshuri hari gihe tuza turonka ugasanga nka ama universite atandukanye privé ukaza bumva badusavye abana batatu bane niko bimeze ariko si kenshi ariko biriko birage tubona ko bigenda bitera imbere hari aba muri pepa baradusaba hari igihe usanga zamezo shalom baraka dufashe muri ivyo turabona yuko ni vya binyene nuko hari hakiri kare ariko turabona uko uko piramide ziri nkambi ukwikiragenda ikura niko nabo ibintu biko bigenda byaguka turabona ko abana bamwe n'undi ibenshi ariko turacakeneye kuko turafite abana benshi bagikeneye za kaminuza turafite abana benshi bagikeneye gukora akazi ariko bukebuke bizogenda bishikwako kuko navuka rimwe ngo yuzure ingoso
tugaruka ku mirongo ya telefone Jean Claude ari ku murongo uratwumva
ndabumva
uhamagaye bihe
nda muri Tanzania
yego ufise ikibazo ku mutumire icyumviro
ena n'ifite icyumviro hasasa kwibi mwavuze ya HSR na n'u Rwanda byafashe umwanya wo gutanga ibitamurisho ku mpunzi
yego
mu ncama cye uwo mugambi bafashe ni mwiza kandi batanze n'akarorero no ku bindi bihugu byinshi nk'izi za Tanzania zigufiriza impunzi ntizibabahe bibaranga kumbure ngo baronke umwanya wo gukora utuntu twabo two kwisumamo neza bakabaho nk'abandi bantu baye bakareka gufata abantu nk'uko umengana bafungwa burya gufata umuntu nk'umukumengana umufungwa kandi ari impunzi kandi abategeko y'impunzi ari kurira umuntu kwidegenza barabe bagitezura impunzi ziri muri Tanzania avete bamere nk'uko ku Rwanda rwerekanye akarorero keza ko gutanga ibitambulisho ku mpunzi kugira ngo biborohere mu buzima bumwe bumwe bwo kubaho nk'abandi bantu ku isi
uri muri iyo kambi y'impunzi muri Tanzania
jenda hamutendere
ibibazo ngaho byifashe gute by'uko bivugwa ko leta ya Tanzania na leta y'u Burundi byashaka kubatahukana byifashe gute muri iki gihe
aya ibyo mwizanzwe nta muntu yo guko byifashe neza uko wewe kuno tuyibona tubanaraga cerere agacerere impunzi zibaye nk'uko zisanzwe zibayeho nyine afite umuntu ahunguka bishatse nyine nk'uko yarasanzwe babikora bijya narabitangaje na leta ya Tanzania bitaratanga icyiyumviro cy'ukuntu cyahantu bihagaze ku kijyanye n'icyo kibazo yari yavuze ko ari ntabanduka tubona umenga yarabibangiriyeho gatoya kubera abantu tubaye uko twari dusanzwe tubayeho nyine nk'uko umuntu yari asanzwe babimenyereye nyine ngaha urumva ko birasanzwe nyene turabimenyereye nta buratora umuco wavyo nyene mugaba abantu batababishatse nyene nkuko amateraza ndwa bivuga nta uvuga ngo ariko barirukana abantu ku ngufu
wakunze cyari
yanaze mu 2015
yego gushika urumva icatumye ihunga kitaratorego umuti
kugeza ubu uri kurabiraba nikiratorego umuti kandi gashuro abana nka karorero akajagari kameze imizi kabaza abo bantu urumva ko nicyari kuduhumuriza hagati mu rusura mu bihugu cyacu naho tutacanke tunagikunda urumva ko kitarakemuka umusanzwe uravye urugendo rwacari rurerure cyane ntikirakemuka cyane nk'uko umuntu yavyize rijana ku ijana naha gahengwe kahari ukewe
murakoze turakushimiye
namwe murakoze mwagize neza kuri telefone
nta kibazo Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mutumire Jean Bosco kwibishatse muyoboye ikambi impunzi z'abarundi yampama mu Rwanda twako turavuga ku bibazo biriho no cyane cyane kugwaruka uretse ubushomeri ugwaruka mu bisanzwe nk'ibyo bibazo by'ubushomeri biratuma rufata inzira mbi kubera ibyo bibazo biko tabona imbere yabo kazoza niki mubafasha gute nk'abakiri bato ntibaje mu nzira mbi nko kushurashura gufata ibiyayo urumutwe niki he mukora kugira ngo mubagumize bari occupe no vuga mu gifaransa
niyumvira icambere kibaho nuko tubaba hafi kuko turazi ibihe tuba turimwo cyane mu kubaganiriza icyo ni cya mbere icya kabiri twagiriwe kwe navuga amashyaka atandukanye akorera hano mu nkambi minima yagarariye ntuzenya leta mu Rwanda hamwe na hase bose iyo tugiye hamwe abana usanga kenshi baragira utwo bihangira imirimo mito mito bikagenda neza kuko hari abaja kwiga imyuga ivyo bikabigaruka bikanabafasha ubwabo ikigira kabiri kenshi usanga dufise umwanya munini w'inkino z'umupira w'amaguru amaboko z'amaboko basket volley football ugasanga ni muri occupation cyane cyane baba barimwo no kubaganiriza na cyane cyane umuntu wabereka yuko niba Burundi bwejo niba ajya mu biyayura mutwe bakajya muri ibyo by'ubusambanyi ejo tuzoherera hanze y'igihugu rero muri iyo ntumbero turafise urwaruka rwinshi cyane kandi bumva kandi bashoboye kandi igishyi n'ahandi kugira ngo mbega bigende neza rero mu ncamake ni hamwe nyine atanyambo ibura gahonzi ariko turabona ko urwaruka rwaca no mu nkambi yifashe neza kandi ariko babyifatamo neza nicyo tuvuga kinini
ego mako muravuga ko mukoresha nk'ibintu by'inkino mukugira abagume ku murongo hari n'ikintu kwibaza cy'umuco n'ikihe mukora kugira ngo ntibatakaze imico nakaranga kabo k'abarundi nibihe mutegura mu bijanye n'icyo gisata
nokore mu nkambi yacu n'icyo bakaranga turafise ingoma hari ingoma ziravuzwa abatambyi abantu bakobwa baratamba intore zihari mbega nta kintu na kimwe cyane cyane nk'abantu bakuze turabereka umuco w'ikirundi kugendera ubuntu bw'ikirundi kuva kera rero nibaza yuko hano ibikorwa byose byahora biri mu gihugu cyacu byinka byose abana b'u Burundi barabikora turumva yuko ni ukuri kandi turafite n'abarimu bari hano kenshi begera abana bakababwira ati yewe kuva na kera hariho kirazira mu Burundi umenye gutyo rero niyumvira yuko atari bihindutse uno mucankejo abana bari ku murongo mwiza
hanyuma hari igihe ahora haza nk'abantu bavuye hanze bakaza kugendera iyo kambi yanyu ya Mahama hamwe n'abantu rurangiranwa ndibuka kumenga kamalara yigeze kuza ngaho n'ikihe bifasha kuvyerekeye impunzi ziri ngaho na cyane cyane abakiri bato
iki ni ikintu kigaragaza neza yuko abantu basaba baradutereranye iyo baje kuturamutsa karatsinda n'ibene wacu babagiye mu babo iyo baje kuturamutsa abenshi biduha natwe kugira umutima uremye
bigaragaza yuko naho turi mu nkambi ariko bene wacu hirya no hino aho bari baratwiyumviraho bakaza kuturamuka abashoboye kuronka umwanya bakaza kandi bakatuganiriza kandi bagasiga impanuro bikagaragara neza yuko kuriya kuza kw'abashyitsi no gutanga impanuro bigira icyo bifashije urwaruka muri rusange n'abatama bacu dushyikirano reka imiryango yose muri rusange.
Mwavuze ko ibibazo mu bibazo mufise ni ibibazo mwavuze biranga abantu b'impunzi baba bahunze igihugu cyabo, niki kibazo nyamukuru mubona mufise gushika ubu n'ubuhe buryo mufise uburyo mufise bwo gufasha bungana gute?
Uno munsi ikibazo kinini dufise ni nk'icyo, nuko uburyo icya mbere murazi yuko abantu baba mu nkambi tubaho dutegereje yuko baduha icyo gufungura rero mu buryo buhari ku muryango cyangwa ku mutwe w'umuntu n'amahera make cyane ugasanga muri ayo mahera make n'ibiribwa ugasanga biguma biduga hari ibihe usanga ibintu by'uburimyi usanga muri ibi bihe reka atari hano gusa mbega n'ahandi hose mu Rwanda nk'aho usanga ibintu bigenda bizimba biduga kubera ibihe by'uburimyi ugasanga rero kubera twebwe aho turi bica bitugora kuko ntayo mahera ntaduga ntamanuka usanga rero ibintu iyo biduze ugasanga mu miryango birabagoye kugira ngo baronkere batuma baronkere bashobora gutunga imiryango.
Alo, umurongo wawe urasubiye kumera nabi, reka tubanze tugerageze kubahamagara mu kanya.
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga ku ngingo ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itanga impunzi HCR yo kubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi, amakarata mashasha ndangampunzi. Turi kumwe n'umutumire Jean Bosco kwibishatsa yoboye impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda. Mwavuze ibyo bibazo by'uburyo buke, hari imirimo mwoba muri ko mugerageza gutegekanya nk'aho mu kambi kugerageza kwiroshaho kuba bangaho bagakoresha ubuhinga basanganywe, hari ibyo mukora ngaho canke kumwe ko mvuga n'ibifungurwa bike murafise ahantu mushobora nk'ukurima mukimbura ibintu bishobora gufasha?
Imirimo irakorwa mito mito nyene ku muntu kuko yarasanzwe amenyereye, hari igihe ari basanzwe bamenyereye gukanika uduki amakinga, hari abamenyereye ubudandaji. Uno munsi dufite amasoko mu nkambi, dufite nk'amasoko agera kuri atatu, ayo yose usanga kenshi ko bashoboye bazi kudandaza bafite ako gatayi gakeyi baragerageza. Niyo nzira imwe iriho abantu bagenda biyunganiramo duke, ariko uce wumva ko atari bose, hari abandi usanga nta mwuga yari afite nka tabikorwa bigaragara ashobora gukoresha kugira agire, ugasanga rero abategereje bwa buryo nyene buhabwa na hate, ugasanga rero nizo bitera ikibazo. Rero mu ncamake uravye nka benshi imiryango myinshi usanga babategereje ubwo buryo buhabwa na hate, nacyo gituma ubwo buryo iyo ari buke nawe nyene usanga imiryango bibagora.
Uretse hasi abandi bagira imfashanyo gute mubona bishura ku bibazo mu baturage?
Abo dukorana amashini amashyirahamwe atandukanye ari hano mu nkambi nka bose dukorana neza, kimwe gusa gihari ni uko iyo abantu bari kumwe bagahuza inama n'umutima kandi tugakorana twumvikana, ni ukuri
turavuga ku inkambi yacu n'abadufasha n'amashyirahamwe ari hano turakoranye neza muri zose iyo ari gikenewe turashika tukababwira kandi ari cyo bashoboye gufasha bagafasha rero mu camake novuga yuko nta kidasanzwe n'ukuri tukoranye neza cyane
hari uko muhura n'izindi mpunzi cy'amashyirahamwe izindi mpunzi ziri mu bice bitandukanye byo ku isi mugasangira ibyiyumviro
oya ni turagirwa ibyo bakwe ariko natwe turavyifuza kugira ngo tuze turamenya izindi mpunzi bimeze gute ariko kugeza ubu navuga yuko ntabwo turaza turahura uretse nyine abari hano mu gihugu cy'u Rwanda kumbure ushobora gusimbira i Kigali cyangwa ahandi mugahura mukaramukanya ukabuti mbega bimeze gute ariko mu ncamake nta guhura cyane biriho ntabwo duhura
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku murongo wa telefone turafise uduhamagaye izina ryawe ubuze ngo witwa
Siveri
uri he
Natwakira Siveri
yego uri he
Ndibugande
yego ufise ikibazo baza umutumire icyumvire
ndafise ikibazo mbaza uyu mutumire twebwe turi munzi ariko turabura icyo dutahukana ngo dusubire mu gihugu cy'iwacu ni Bugande biragoye nishobora kuronka icyo gusabira ngo usubire mu gihugu cy'iwanyu icyo kintu rero tuba tubangamiye handi Bugande kuko hari abantu bifuza gutaha bakabura ingene bataha kandi natwe twifuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro i Bugande hari ibigwara akiyo bibi hari n'ingorane nyinshi nuko dutugora nyasa ni wacu igihugu cyiza igihugu cy'Urundi ni igihugu cyiza cyane ariko ibibazo dufite hano biraturemereye twara buze nyine dutaha benshi turi benshi twara buze nyine dutaha ariko mugabo icyo nosaba leta y'u Burundi ni uko yosubiza ku murongo ijwi rya Amerika ikongera gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kuko yaratubwira amagambo menshi uba yagamba ayo batubwira ubu usanga bimwe bagamba ibitari byo kuko ibintu biza mu mbuga ngurukana bumenyi ugasanga byafashwe n'abantu batabisirutse mu mwete ariko twasaba leta y'u Burundi kwiyosubiza ku murongo ibyo bibazo byafashe radiyo Amerika igasubira gukorera mu gihugu igasanzara kabisa kugira ngo yaduha ibyo biganiro byiza cyane yaduhaye dusangira ijambo yaduhaye ibiganiro byinshi urabona icyo kiganiro turimo ku mugoroba ibiganiro byiza cyane muri isanga nuko n'ibindi biganiro byinshi turifuza radiyo Amerika kuyosubira ku murongo icyo kibazo cyabiteye bakagisubiramo tukabona amahoro yo kumva amakuru meza tomoye kukivugira ku mugaragaro itahisa amakuru ikavuga amakuru atomoye turayishima rwose radiyo Amerika ibiganiro yaduhaye urumva ko biranyaye cyane muri isanga yadusangira ijambo n'ibindi turabikunda cyane rwose turakunda radiyo Amerika bayibeye yongere isamirane mu Burundi bongere batembere mu Burundi aho bashaka hose basanzare nibyo turiko turasaba abanyagihugu kuko baratumigiye akantu kanini cyane katugwa neza akuno kagira mu fisino ndabatuye bunyene
murakoze mwako muravuga ko mwifuza nko gusubira mu Burundi iyo musabye hashe ntibe bafashamwe kugira mutahe
ntibishoboka ibya Bugande biragoye evata kugira ngo uyisabe ngo nutahe mu Burundi biragoye ahubwo bashaka n'abandi bazi
aho muri Uganda ni mu ikambi impunzi cyangwa uri Kampala
ndi Kampala mugabo n'abari mu kambi y'impunzi barabuze ikigo cy'ahantu turaganira tuba turi hamwe
wibaza ko mwaba mungana gute nk'abari Kampala
emwe turi benshi kandi n'ukuri ntitugira amoko ibyamoko byo kuvangura umuhutu n'umututsi ntibirimwo abahutu n'abatutsi tuganira neza twibaniye neza emwe ahantu sa gutahukira rimwe turi kumwe nabo bikugira moko kiyasi ariko kibudushye kandi wagwe iki gutahana n'ibishoboka ino
wavuze ko mufise ibindi bibazo byinshi cyane waducira ku mayange ibibazo nyamukuru mufise nga
ibibazo dufise ni ingwara ni inzara usanga uko twari dufite mu Burundi atari bwo buri hano inzara nayo turayerera nushobora kuba mu nkambi ugumuyerera kurondera ubuzima hanze kurondera ingene woronka utwo kurya nawe ugumye mu nkambi wopfa wopfuga wera none tuguma tuyerera nuko ibitwara nabyo bikaba byinshi ugasanga ntibyifuza gusa ni uko Museveni ari umwami mwiza aduha amakuru ya kumbe akazadufasha akaduha n'utune n'utunini duke duke tuza turanywa bwerere tudashashuye nayo ubundi tuba twarashuye
wari uva hehe mu kindi gice cy'u Burundi
mvuka muri komine Muruta muri zone Mubuga muri komine Muruta muri zone Mubuga ku musozi wa Mikuba
aho ni muri
mu rohavuka mu rohaye nile
ni mu ntara
ze mazizi kwa ni mvuka
ni mu ntara yihe
twari ganye twakoreye hamwe yiga mu gatatu nanye ngira mu kabiri
muri ni yihe ntara ni muri yihe ntara mu Burundi
niwe mbuka mu ntara ya Kayanza
mu Kayanza
muri komine Muruta
yego
muri komine Muruta zone mubuga umusozi Mikuba mworoha nawe avuka tuvuka hamwe ari muri zone Mubuga mworoha Emile
yego
yakoze mabizi kwa Ibujumbura tuvuka hamwe mworoha yiga mu wa gatandatu nanjye nkiga mu mwaka wa kabiri mworoha Emile
wahunze ryari
ndamaze imyaka myinshi munze yene irarenga cumi igomba ifite mirongo ibiri
imyaka myinshi ufise umuryango
ni imyaka myinshi kabisa nguma mungira hariya gushika ngera i Buganda
urafise umuryango muri kumwe ngaho
ndafise umugore n'abana
yego turabashimiye cyane tubifurije kuroranigwa ibyo bibazo muri ko muravuga mukaronka agahengwe bikagabanuka turabashimiye
nawe ndagushimiye rwose kutwumviriza kumva ingorane dufite
turabashimiye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga nihe migambi mufise nga mu ikambi ya Mahama no kuze byavuba n'ibihe birebire n'ibihe biri imbere
nibaza yuko nta mugambi munini umuntu yokora ari mu gihugu kitari gwiwe ari mu buhungiro ariko umugambi dufite nuko abana bacu bokwiga kuko nico ca mbere kiriho gikuru kugira ngo ibindi byose boronga n'ivyo turo ivyo byose tuvuga bo bironka ariko bigarangira ariko cane cane umugambi mukuru dufite nuko abana ko aba nibo ejo nahijya ejo nibo ndongozi z'igihugu cyacu cyeje nicyo umugambi mukuru ibindi byose bisigaye nibaza yuko n'integuro igenda ibaho ku munsi kugeza igihe kimwe ngo tuzoshika ku ntondoro y'ibikorwa dushobora gukora nta mugambi ugaragara umuntu wakora kuko kanatsinda utabura ahantu hagaragara kugira ngo ukore umugambi
mwavuze ko mugerageza gutuma abana badata umurongo badata umuco ku vyerekeye ururimi murarushimikira koko kenshi cyane nk'abantu babaye impunzi bari hanze y'igihugu biroroha nk'uko abo bakiri bato kwibagira umuco kwibagira ururimi nikiye mukora muri iyo nzira
oya n'ukuri ururimi ntibashobora kugwibagira kuko mu nkambi muri abo bantu twavuze abenshi kugeza ubu ni abarundi turaganira ikirundi bavuga ikirundi rero niyumvira yuko no kuganiriza abana ndumva yuko ururimi badashobora kuruta badashobora guta umuco
naho muri aya mashuri kuri abo bana mu gihugu gisanzwe kivuga ururimi rwumvikana ikinyarwanda n'ikirundi biregeranye baravuga icyongereza n'igifaransa caragumyeho mutuma abo bana biga muri izo ndimi zibiri zikomeye nk'icyongereza
no mu gihugu cyacu barasanze kuri gahunda kiba kirimo n'icyongereza mu bana baba bageze muri secondaire ariko na icombo na cyoco abana dufite eka kuko basanzwe bigana n'abana bo bo hanze bisobanurwa abana b'abanyarwanda baba bari hamwe n'ukuri indimi abana usanga bari ku ishuri bariga nkuko bisanzwe kandi bageze no mu rugo usanga kuko bari kumwe n'abavyeyi baganira ururimi nyene w'amavuko rero numva mengo nta kidasanzwe mu ndimi canke ukwiga abana n'ukuri baramaze kwiyadafuta muri byose.
Murakoze. Habimana ari ku murongo. Habimana uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Ndano imuhanga mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo.
Yego, unyarutse ikibazo canke icyumviro?
Murakoze. Icyo nashaka kubaza ku bijyanye n'ibyo byangwa mushaka bari guha abo izo mpunzi.
Yego.
Mu by'ukuri turabona ko kubaha ibyangombwa rwose ntago ari ikibazo. Ahubwo byibuze turabona ko mu gihugu niko ari mu gihugu cy'Uburundi ko ari umutekano. Kuki badashyiramo ingufu kugira ngo babacyure bajye mu gihugu cyabo? Aho kugira ngo ahe ibyangombwa byo kwitwa impunzi kandi iyo gihugu cyabo gifite umutekano. Ese byaba ari bimwe mu bintu bishaka kugaragaza ko badashaka kugira ubushake bwo kubakira kandi igihugu cyabo gifite amahoro? Mbere ko bari kwitegura kujya mu bintu by'amatora. Ikindi twibazaga ese izo mpunzi ese ko tubona mu gihugu cy'u Rwanda harimo hari kugenda hagaragara ibintu by'ibibazo by'umutekano bimwe na bimwe hirya no hino. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'umutekano muke kubera ibi bibazo biri kugenda bivuka. Nyamara ibyo bintu mwaka bakabaye igihe busa rwabashishikariza gutaha kugira ngo tumenye abateza ibibazo mu gihugu n'abatabiteza.
Murakoze.
Murakoze.
Reka bishyure mwishyure Jean Bosco.
Ego Habimana narakoze ariko kimwe gusa umutekano icyo umuntu yahunze mu gihugu cyabo cy'amavukiro cyuko yarahanse ariko twahunze umutekano muke rero ko twarahunze umutekano muke n'ubu cyo no mubwira kumbure kuri we arabibona bivanye n'ahari ariko kuri twebwe twe twahunze turazi ko mu gihugu cy'amavukiro kugeza ubu atamutekano ugaragara urasesuka ngira ngo arumva abariko abagenda bagira ibibazo hirya no hino arazi arumva abagenda batogwa ibiziga mu ngo zabo ngira aravyumva arumva ibiriko biracika hirya no hino isasu z'igihe ziravuga ese uyo mutekano yumva muri icyo gihugu niyumvira yuko kumbure numwe n'undi icyambere gikuru kugira umuntu ahunguke canke asubireyo nuko abayumva mu mutima yuko afite umutekano rero nogaruka ndamubwira yuko kumva ngo umutekano mu gihugu cyatwakiriye kugeza uno munsi twebwe turabona yuko umutekano usesuye ko turi mu mutekano turaryama tugasinzira kandi turumva yuko uno munsi ducungere kandi bimeze neza rero hasigaye numva igihe nticyagera tuzohunguka hageze ariko muri uno mwanya hariho byinshi bikenerwa nk'impunzi hariho byinshi bikenerwa nibyo twari twavuze hari abakenera akazi hari abakenera ibyangombwa kanaka mu tundi tuntu na rero kuduha indangamunzi numva yuko nta kibazo byari birimo ikindi gisigaye nihagera abantu bazotaha igihugu cyamaze kugira umutekano kuko umutekano nitwe tubona kandi nitwe tuyumvamo n'icyo no mwishyura.
Murakoze. Yari umutumire wacu Jean Bosco kwibishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mwikandi ya Mahama mu Rwanda. Tukaka tuvuga ku ngingo ya Leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR byafashe ukubandanya gutanga ibyangombwa by'impunzi zirimo impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda bigizwe n'amakarata mashasha ndangampunzi. Amakarata akaba ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye nk'uko umutumire wacu yabisiguye. Ndashimiye rero umutumire wacu Jean Bosco kwibishatse ayoboye impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Mahama mu Rwanda. Shimiye mwemwe mwese mwakurikiranye ikiganiro baduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Nkaba mwese ndabifurije ibihe byiza. Ndabasaba kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu ya Radio Ijwi ry'Amerika. Mukurindira mugire mwese ibihe byiza.